Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Turabashuje cyane, mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Alphonse Ndayikengurukiye.
Usanga abantu babyina, bavuza ingoma, bavuza ibinyuguri nyirango mwabibonye, ariko icyatunguranye nuko twasanze ibindi bikorwa by'icyarubozo.
Ubwo ni umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, Superintendant Mbabazi Modeste, ku kibazo cy'abantu biyita abavuzi ba Gihanga. Ni mu kanya mu makuru, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Nkuko rero twabibabwiye amakuru yacu, mureke tuyatangirire ku Burundi. Uyu munsi muri aka kanya nako Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo irumva ubuhamya bw'abahanga butandukanye ku kibazo cy'u Burundi. Fideli Niyongabo, wiriwe?
Wiriwe neza, Thomas.
Wabikurikiranye, Fideli Niyongabo, ibirimo bibera, uracyanabikurikirana ibirimo bivugirwa mu Nteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri make ubu bigeze he?
Ubu aho bageze bariko barabaza abo bahinga waruvuze kwishura ku bibazo, nyuma yuko bashikirije uko babona ibintu byifashe mu Burundi. Bose bahuriye ku kibazo cy'uko hari ibibazo bikomeye ubu bijanye na politique, yamara ko ibibazo bindi bikomeye biri nyuma y'ivyo bibazo vya politique, atari vya politique gusa, umuntu ashobora kubona n'ubukene buri mu gihugu, ubukene cyane cyane hagati y'abakiri bato n'ikoreshwa ry'abakiri bato cyane cyane rikoreshwa n'abanyepolitike mu mvo zo gukoresha ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi. Bakaba abo bahinga harimo uwitwa Michael Jobbins, akora mu kigo Search for Common Ground gisanzwe gikorera mu Burundi mu gihe kirekire ku byerekeye gutorera inyishu amatati. Hariho Elavi Ndura, professor yigisha kuri kaminuza ya George Mason University, we yashimikiye cyane cyane ku byerekeye indero no guha inyigisho abana bakaja mu mashuri. Yavuze ko ivyo bishobora gufasha kugira ngo abo bana bashobore kuzera kuri bo nyene ubwabo, ntibazere hanze. Nicyo gituma abanyepolitiki ngo cyane cyane bakoresha, aravuga ati igihe cyose abana urwaruka rutazoba rwigishijwe mu mashuri ngo rushobore kwigwana ko ivyo bibazo biri mu Burundi n'ubu bizobandanya kubera bazobandanya bakoreshwa n'abanyepolitiki. Hariho umudamu yitwa Alisa Wilson, ari mu kigo citwa Public Education and Advocacy American Friends Service Committee. Nabo nyene intumbero niyo no gufasha kugerageza gutorera inyishu amatati, kugerageza kufasha abanyagihugu mu bihugu birimo intambara, birimo ayo matati, kugerageza gusubiza hamwe. Nabo nyene bashimikira ku vyerekeye uko amajwi y'abanyagihugu yokumvirizwa cyane n'abanyepolitiki.
Ariko se uko abikurikiye, hari umuntu uhagarariye Leta y'u Burundi wabonye muri abo bantu ukuri kubikurikira?
Ntabwo nabonye, ariko numvise ko ambassadeur w'u Burundi ngaha i Washington yoba hari icyo yashikirije kuba bateguye kumviriza ibibazo byerekeye Burundi mu mugwi ujejwe imigenderanire mu nama nshinga amateka ya Amerika.
Fideli Niyongabo, urakoze. Nshuti zacu, tubamenyeshe ko ibijyanye n'iki kiganiro cy'abahanga rero batandukanye barimo kugeza ku Nteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibibera mu Burundi, iki kiganiro ku buryo burambuye turakibagezaho mu kanya saa mbiri y'ijoro. Dukomereje mu Burundi, ibarura ry'amajwi rirakomeje hamwe na hamwe. Amajwi y'agateganyo arerekana ko Perezida Nkurunziza aza ku mwanya wa mbere, ariko rero imiryango idaharanira inyungu mu Burundi irwanya icyo yita manda ya gatatu ya Perezida Nkurunziza iratangaza ko amatora y'umukuru w'igihugu ari ikinamico, bityo ngo ntizigera yemera na gato ko Perezida Nkurunziza akomeza kwitwa umukuru w'igihugu nyuma ya manda ye ya kabiri yemewe n'itegeko nshinga. Iyo manda rero ikaba izarangira ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa munani gutaha. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko ibizava mu matora yo mu Burundi bitazemerwa, Ministeri y'ububanyi n'amahanga y'u Burundi igasubiza ivuga ko ibi byerekana ko Amerika yivanga mu bibazo bwite by'u Burundi ku buryo bunyuranyije cyane n'amahame remezo y'umuryango w'abibumbye na Afurika yunze ubumwe.
Urakoze Thomas Kamirindi. Ubu rero tugira tubashikirize amakuru avugwa hanze. Sentare ntayinyuzwa yo muri Pakistan yahagaritse igihano cyo kwicwa cyari casabiwe Asia Bibi uwo n'umukenyezi w'imyaka 50 kubera yavuze nabi idini rya Islamu. Kuvuga nabi idini rya Islamu rero ni icyaha gikomeye muri Pakistan aho ushobora guhanishwa igihano cyo kwicwa, bivuga ko naho wo kunguruza kugira ngo bakweze ari imbonekarimwe. Leta ya Turukiya kuri uyu munsi wa gatatu yahagaritse gukoresha uburyo ngurukanabumenyi bwa Twitter kugira ngo amafoto ya ca gitero cabera mu muji wa Suruk ntabandanye guhanahanwa. Icyo gitero cakozwe na Seth Abdulrahman, umuhungu w'imyaka 20, cahitanye abantu 30, abandi benshi barakomeka aho hari ku munsi wa mbere. Iyo ngingo ariko yahavuye ihagarikwa mu gihe ikompanyi yari kwa masanamu ikuriye ko amwamwe mu nasanamu y'icyo gitero. Ico gitero kandi cari higamije umugwi w'abantu wagomba kuja muri Siriya bamwe bafasha kugira ngo baje gufasha mu bikorwa byo gusanura umuji wa Koban.
Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urarega ingabo za leta ya Sudan y'Epfo n'iz'inshuti zayo ubwicanyi bukabije bw'abasivili no gufata abagore ku ngufu. Human Rights Watch yabaruye abantu 63 bafashwe ku ngufu n'abandi bagera kuri 60, abagabo, abagore, abana, abasaza n'abakecuru bishwe hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu muri uyu mwaka. Ubwicanyi ngo bushobora kwinjira mu byaha byibasiye inyoko muntu mu cyegeranyo yasohoye uyu munsi. Human Rights Watch irasaba inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi gushyiraho urukiko mpuzamahanga rwihariye rwo gukurikirana abakora ibyo byaha. Umutwe w'ingabo mpuzamahanga wo kurwanya Boko Haram uzaba wuzuye neza kandi ushobora gutangira ibikorwa byawo bitarenze uku kwezi, niko Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria yabitangarije mu kiganiro cyihariye Ijwi rya Amerika. Yasobanuye ko Nigeria ni ariyo izatanga umugaba mukuru w'uwo mutwe, naho abasirikare b'uwo mutwe bazatangwa na Nigeria nyine birumvikana, hiyongereyeho Chad, Niger na Benin na Cameroon. Perezida Buhari ari no i Washington mu ruzinduko rw'iminsi ine. Hagati aho abiyahuzi bahitanye abantu 20 mu bitero bibiri by'iterabwoba mu mujyi wa Marua mu majyaruguru ya Cameroon. Uyu munsi umwiyahuzi umwe yaturikije ibisasu bye mu isoko rwagati. Guverineri w'intara ya Marua Mijiwaya Bakari yatangarije Ijwi rya Amerika ko bakeka ko ibyo bitero byakozwe na Boko Haram. Ministri w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ashton Carter uyu munsi ari mu ruzinduko muri Arabia Saudite mu rwego rw'urugendo mu bihugu byo mu karere, urugendo rwo gusobanura amasezerano kuri gahunda ya nuclear ya Iran no guhumuriza ibihugu byo muri ako karere. Ministri Carter agomba kuganira n'umwami Salman wa Arabia Saudite mbere yo gusubira muri Yorudaniya aho yahoze ejo kuwa kabiri. Yari yahageze avuye muri Israel. Arabia Saudite ntiyigeze yamagana cyangwa ngo ishyigikire ku mugaragaro amasezerano na Irani yashyizweho umukono ku itariki ya 14 y'uku kwezi, naho Isirayeli yo irayamagana uko yakabaye. Naho muri Afghanistan, umwiyahuzi yiturikije mu isoko n'ibisasu bipakiye mu modoka mu majyaruguru y'igihugu yahitanye abantu 19 akomeretsa abandi barenga 35. Ntawe uriyitirira iki gitero ariko leta irakeka ko ari abatalibani bagikoze. Umuryango w'abibumbye wamaganiye kure icyo gitero uvuga ko kigaragaza ko abagikoze nta gaciro baha ubuzima bwa kiremwa muntu. Inkuru dufite hanyuma ni iyi.
Inkuru dufite ubwa nyuma nuko abajejwe ibyo kugenzura iby'indege muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko baragira amatohoza ku muhungu w'imyaka 18 gusa yakoze indege z'ubwoko bwa drone ishobora kwikoresha mu kurasa. Ikinyamakuru Associated Press cyamenyeje ko abategetsi bajeje kugenzura iby'indege nyene bariko baragira ayo matohoza kuri Austin Hogwarts bariko baraba yuko iyo bayararenze amategeko. Iyo ndege rero iri muri bwa bwoko bw'indege zitagira abadereva kandi ngo yayikoze abifashijwe n'umwarimu wo muri Université ya Leta ya Connecticut. ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murashobora rero kudusanga adresse mushobora kudusanga ko murashobora kutusanga kuri adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com hamwe na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri ya site yacu ariyo wezi tatu zikurikirana kaburungu radio yacu voa@kaburungu.com.
Radio Ijwi rya Amerika, leta y'u Burundi irarega u Rwanda ko rushobora kuba rucumbikiye abantu babutera. Umuvugizi wa Perezida Nkurunziza Wirinyamitwe amaze kubibwira mugenzi wacu Frederic Nkundikije, ariko mbere yo gutanga ibyo birego arabanza asubize ibivugwa n'amahanga ku buryo amatora yagenze mu Burundi.
Icyambere ni byagaragaye rega iyo ubonye abarundi bitabye amatora atari ku gahato, ukabona ko bagiye kwitorera indongozi zabo, ukabona ko bagiye bafite akamwemwe mbere n'abamenyeshamakuru bakava amahanga benshi bakaba ari hano babyiboneye. Ivyo vyose ni ibintu bigaragaza yuko izagiye bashekerezwa ku Burundi vyari bihuba. Izo rero izo raporo zigiye kuboneka ni izo rero n'iryo shusho rishasha ry'igihugu c'u Burundi batari bafise, bari bazi yuko ari igihugu kigiye ngo mu njyane z'amoko, ngo mu ihonyabwoko, ngo intambara ikomeye, mugabo barabonye yuko n'abagerageje uko bangana kose bose bateshejwe, ku buryo rero bigaragara yuko mu kino igihugu cy'u Burundi ibintu uko bari batuza ariko tumeze.
Ukira ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo na societe civile bizobandanya, uri leta y'u Burundi iriteguye kugira leta y'ubumwe?
Erega icambere cyoco iyo uravye uko amategeko y'u Burundi cyane cyane ibwirizwa shingiro bitunganijwe, urabona neza yuko isaba yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi imyaka yose kizokwama kiriho hazoba hariho leta y'ubumwe. Kuko mu ngingo yaryo y'ijana na 2029 leta itegereza kugirwa n'abahutu n'abatutsi harimo n'abakenyezi, mbere igashyiramo n'imigambwe yakwije ibice 5% mu matora. Ivyo vyose rero ni ibintu vyerekana neza yuko n'ibyiza shingiro bisaba yuko dushiraho leta y'ubumwe. Ibindi navyo nka nyirishobaye mukuru w'igihugu cy'u Burundi murazi yuko no kuva na kera narindi ni mu 2005 muri leta yarashizeho abantu batavuye mu mugambi yari ifite intebe mu nama nshingamateka. Ivyo rero bibaye ngombwa ko bikorwa, mukuru w'igihugu cy'u Burundi arashobora kubikora kuko yamye afise agatima ku guhuza abarundi no kubanywanisha, ku buryo rero atakibazo na kimwe bishobora gutera. Reka rero turindire leta azabye amatora bitangazwe tumenye neza mu buryo bwose nubwo bigaragara neza yuko umukuru w'igihugu hari ubu yacize amatora, ubwo reka turindire babanze batangaze ibyangombwa hanyuma n'igihe cyo gushinga leta kigere mujye murabe ingene asanzwe yitunganije.
Amakuru avuga ko amakuru yoba atangwe gutangazwa avuga ko hoba nka leta ikarita yomara ikiringo kigufi kurusha ikiringo cy'imyaka 5 ayo muyavuga ko iki
ayo namakuru y'ibihuwa kuko nta fatiro afise uraje ibyizo shingiro by'igihugu cy'u Burundi. Amatora akurikira azaba mu mwaka w'2022 niho abarundi bazosubira guhamagarwa kugira ngo baze mu matora. Ntazi kuvuga yuko leta yomara ikiringo kigufi, ivyo naho vyakabonetse niba dore yuko ababivuga boteshwa bagata n'ibihuha bitagira ifatira.
Mu kurangiza mutubwire ku makuru yoba yatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire, avuga ko hoba hari imirwi yateye Burundi ifashijwe n'igihugu cy'u Rwanda, ayo makuru yifashe gute?
Yagize ati turumva ibivugwa, turumva ibishikirizwa n'abamenyeshamakuru hirya no hino, turafise ibishobora kwerekana yuko hariho abifuje gutembagaza inzego z'igihugu mu minsi iheze baba bacumbitse mu gihugu cy'u Rwanda. Atariko u Rwanda n'u Burundi hariho inzira biriko biracamo kugira ngo bashobore gusuzuma neza ivyo biriko biravugwa, kugira ngo nimbere nyisho zikenewe zishobore gutogwa. Ivyo rero nivyo yavuze nibaza yuko nanje ntorenza.
Urakoze Freddy kuri iyo nkuru. Ibiharuro mfata kibanza by'amatora y'umukuru w'igihugu c'u Burundi birerekana ko president Nkurunziza ari wazi imbere. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni yavuganye n'umuvugizi w'umurwi w'igihugu ujeje gutegura amatora seni Prosper Ntahorwamiye.
Kwibwe ku mugwi seni nta biharuro novuga gutoshikiriza uretse bijya mwagiye mwumva bitangazwa ku maradiyo, ariko turiko turavugana imigwi duserukira mu ntara CP iri kiramanukana ibyo biharuro ngaha i Bujumbura. Twamaze kuronka ibiharuro by'amaprovinsi atari make, twizeye yuko ejo imbere ya saa sita ngira ngo amaprovinsi novuga zobasa na yacira zoyabishikanye amaruce tubiharura tubiteranye. Twizeye ko kuwa gatanu nyuma saa sita tuzoshikiriza Uburundi n'amakungu ibaro mfata kibanza byavuye muri amatora y'umukuru w'igihugu.
Mubona bisa n'ibijaye cyo no kwita tendance mu France.
Iyo bitera bija hariho amazina abiri ari imbere y'ayande, hari izina rya Petro Nkurunziza n'izina rya Gwasa. Ariko ntumbaze ngo bafise baro bingana iko ndi turabiteranya. Ariko ibyagiye bashikirizwa birumvikana ko bakurikirana mu rugo rutonde. Uwo baza imbere y'uwundi ni Nkurunziza agakurikira Gwasa. Igiharuro rero nyizina bashitse ko nitwamara kubiteranya tuzogishikiriza.
Twaribonye ko amatora y'abaje n'amakomini n'abashinga amateka habonetse ko abo babiri iyo miga umugambo w'isindi FDD usanzwe userukirwa na Petero Nkurunziza n'abizera b'Abarundi byagiye bikurikirana, umugabo ugasanga hariho ubusumbasumbani bwibonekeza. Uvuga ngo icyo no kwita difference mu Gifaransa. Mbega uyu munsi naho kuri ayo matora y'umukuru w'igihugu mubona ubusumbasumbane buhari hagati y'abo bantu babiri abungana gute?
Icyo nakubwiye biragoye kuvuga ubusumbasumbane, ariko abatoye ni babandi. Abatoye ni babandi kandi nibaza uko batoye mu matora aherutse n'ubu niko bazotora. Twizeye uko ibiharuro bizoba biri muri ibuye n'ubwo busumbasumbane. Ariko ntumbare ngo ndakubwire ngo bungane uko. Kugereranya dufatiye ku batoye ni babandi, hamane twibaza ko ibyiyumviro by'abatoye zoba byarahindutse cyane mu mahinga abiri cyangwa atatu. Ego nibaza ko ahanini uko batoye ku matora ya mbere niko baranatoye kumbure ku matora agira kabiri, ho bari ubudasa butoye bufatiye kuri intara cyangwa iyindi. Ariko muri rusange twibaza ko ubusumbasumbane buzoba buri ku rugero rusa cyangwa rushusha n'ubwo twabonye.
Mugabo uravye mu matora yaheruka hoho nka gatungwase yari yabwiye abanywanyi biwe ko atazoja mu matora. Abanywanyi urabona ko baburi icyo batora n'icyo bareka, bamwe bavuga bati tudaje gutora cyangwa icyo gutora. Mugabo ubu nta kintu na kimwe yigeze ashikiriza, nkumbure naho abandi baba baravuze bati nije mu matora, mugabo ntacyo yigeze ashikiriza ngo abuze abanywanyi biwe kuja mu matora. Ibyo ntibishobora gutuma habaho gusumbasumbana.
Icyo nacyo navuga kuko ntacyo ndabizi ko icyo nzi cyo nuko hari abamutoye. Icyo nashingira nta hari abamutoye ko yarabwiye ko bugenda cyangwa ntibagenda, ibyo je sinobimenya.
Akabazo kanyuma muravye uko amatora y'umukuru w'igihugu yagenze, amukaraba n'amatora y'abaje n'amakomi n'abashinga amatengene yagenze, ingene ayo matora yitabwe mona yitabwe ku rugero ngana gute udasabane n'uwo?
Ntituramenya igitigiri ntabanduka, ariko amakuru twagiye turumva duhabwa n'abamenyesha makuru bari ku kibuga babikurikiranye, twizere ko urugero ruzoba rushaka kumera nk'uko twabonye ku matora y'abahanuzi b'amakomi n'abaje n'abashinga amateka. Byumvikana yuko twibaza kwico giharo kizoba kiri hagati ya 70 na 80, ariko tuzobimenya neza dutangura guharura.
Ndabakenguye.
Murakoze cyane.
Nuko rero reka tubashimire abagenzi bacu. Inyuma yaho ibiharuro mfata kibanza by'amatora mu kuri ibihugu byerekana ko president Nkurunziza ari wazi imbere mu ntara ya Kirundo, abanyagihugu baho bavyakira ku buryo butandukanye. Baganire rero na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ibiharo vyavuye amatora birekana ko umukandida wa CNDD-FDD Petero Nkurunziza ari wazi imbere. Mbega iyo ntsinziwe mwebwe muyakira gute ngaha mu Kirundo?
Yakira nk'iyo umukuru w'igihugu rewe wese yotsinda naho toga ubundi nico kimwe n'umukuru w'igihugu je ko ntazoba umukuru w'igihugu se wumva no pinga gute tumwiteze ko ivyundi umukuru w'igihugu yokora.
Iyi ntsinzi ntayo twemera na gato, ntatwemera na gato kuko ni ikinamico mugane w'abandi, kuko ntiyigeze ahindi migambwe ngo yiyamamaze ngo ahiganwe n'abandi, ntacyo yigeze akora kuko kandi ndayibirarangiye niko amategeko ayivuga. Twebwe arutwaye ku nguvu tuzohunga cyangwa dukurikira abandi, mugabo tumwivune ntibishoboka.
Inzuzi yiwe ndayishimye neza kubera twaramutoye twaramukunda, yadukoreye vyiza yamwiceze n'ubundi kuyokwiyongeza niya turongora neza n'ubundi mu myaka itanu iri imbere azoturangurira imigambi nya aduhe ibikorwa by'iterambere. Nta bindi
Yego.
Cyego nceze narisanga ndumugumya banga. Mugabo agatogwa asubiye gutiyo ntsinze. Na kare urumba yari gutsinda. Nabanze bakorane arabe yuko bafata igihugu ingwano burya ntacyo yatumariye. Twego turayiza. Kandi ndakoze. Nubwa mbere yari yabaye icyegera cya mbere kiwe aramuhenda ngo bajye mu kibiri. Bamuhenze atabona ati yewe ngo wewe bamuhenda ngo ajye mu kibiri atebe kikuru bace baraca baramuhenda. Urumva rero ubu azowa wa kabiri abumushikiranganje wa mbere bafatanye igihugu bakore bakorera Burundi hanyuma burya hirya yitwa nawe azoba ariwe mu yindi manda gira kangaha mugabo asubire bakamuhenda ngo ashobore gute akaga mu bantu. Twebwe ntidukeneye intambara, dusaka abanyagihugu tubeho neza.
Je sinayakiriye neza kuko nta nyungu ndabibonamo.
Mwebwe mwiteze iki ku ntwaro yiwe?
Ibitsoza byose nibyo zakira twogira gute? Ibitsoza byose nibyo zakira nta kindi.
Nta karusho mwamubona iyo azohavazana gashasha.
Nta karusho gahari. N'imyaka yanze atwaye ko takarusho nigeze mbona. Mva noce ndakabona ubu. Ntarategereje arebe ikizovamo. Hari igihe kuboneka n'igihe katoboneka.
Ntako yakira neza, wowe yakira neza gute utabona ibintu bimwe biragenda neza mu gihugu? Uwo muryango wose wabahereye mu gahinga ukabona ugenda neza. Nk'umwikirunda bose hari rumbago naye nk'ubu ugiye gutora ugatora kubw'inguvu wumva ko watoye. Twatoye kubw'impaka gusa kugira tubone aho tujyama, nta bindi.
Mutamweho mwayakire gute insinzi ya Petero Nkurunziza?
Namanya mfise kujyana ku ishuri.
Urara buca uri mu gahinga uja muhira mu gatondo ugiye guhiga utwurya mu ijoro ukabona kugenda. Burya umukuru w'igihugu atwara neza, bamutwarira nibo batwara nabi. Ategerezwa kuza araraba uwo abakoze ikosa akavuga ati ikosa ricanga turihane, akareka kuza arumvira yumvira biwe nange nduwiwe kubisanzwe. Mugaha rikwiye kuza araraba avuga ati ujya muntu ari mu ikosa uriya ari mu ikosa, nimureke guhahaza abanyagihugu.
Ni ukuri kuva ntumva yuko ari we ari imbere akaba n'ubundi yongeye kubigera ku intsinzi. Nagume kuyivora kuko irondo niwe yanarikuwe, agira akaraza n'abantu mu nzu, naho bamwe bavuga ngo imbonera kure zibarara ku mugono. Twe kabisa nko aho turi nta na kimwe gihari, nta n'imungenge, nta n'umwe yigeze avamo ngo aranahunga, kuko n'abana bapfurirwa ku buntu, ababyeyi bakabyarira ku buntu. Nagume kubipfora
ibirungo biri byarakwiye. Nta kuntu ashobora gutogwa ikintu cya gatatu baramutumye mu nama zose yarashe. Ni ukuvuga twebwe imbonera kuzisha zivuga yuko ngo twebwe ngo turi ntuza ngo bazotumesura, none aribo biwe botumesura gute? Kandi amatora baramubwira ati wereka kwitoza none kwasagato atwara amizo y'Abarundi. Nawe namubise basangira basabikanye igihugu. Igihugu si cy'umwe, igihugu ni cya twese. Intambara tuzikure mu gihugu. Nabisandi nabo bajya, nabo barashaka kujya dushaka amahoro.
Twebwe twayakiriye neza, icyo twomusaba nuko abo dutoye batovunira gati mu ginyo. Twebwe Abarundi twese ntibace bibagirwa abanyagihugu babatoye bishinge kuraba byitunga ryabo, baraba inyabuna ineza abanyagihugu, cyane cyane ubukene n'igwirana ry'abantu. Icyo kibazo twebwe abanyakirundo turabisavye yuko bo biraba, kuko hijya yejo mu myaka iza iri imbere abantu bazogwirirana, tuzobura ibyo turya. None baraba ikibazo cyacu, ijambo n'iryo mwanya kubaka.
Twiteza amahoro, umutekano hanini n'icyo turo ndera hamwe iyo dutwarira neza tukabona umutekano ntangorane.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hagati aho mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa avuye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi mu karere ka Bugesera, mu gihe rero abari mu gihugu bavuga uko bakiriye ibiharuro bya mbere by'amatora. Eric yasanze Abarundi bari barahungiye mu Rwanda basubira iwabo. Eric, wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas.
None wasanze batahuka bangana iki?
Na makuru twamenye amasaha asa nayigiyeyo ahagana mu masaha saba nibwo twabimenye. Twageze mu masaha cyenda rero abinjira n'abasohoka haba ku Burundi ndetse no ku Rwanda batwemereye ko bamaze kwakira abari hagati ya 200 na 250 bambuka mu Burundi.
Urebye nimba harabo wabonye abambuka na bagabo na bagore na abana na abantu bameze gute?
Na abantu bavanze ariko cyane harimo abagore n'abana. Baragaragaza ko abana bajyanye ku mashuri, ikindi ngo ubuzima bwo mu Rwanda bwari bubagoye. Hari umukecuru wanyibwiye ngo byari biturandiye, namubajije wageze mu Rwanda ryari, ambwira ko yahengereye amatora y'abashingamateka n'abajyanama ba komine agiye kuba, nibwo yaje urumva yaramaze ukwezi. Ni ukuvuga ngo abari kwambuka ni abari bacumbitse mu miryango kurusha uko ari abari mu nkambi.
Hanyuma harabahungaga mu gihe cy'amatora bakagenda bagatora, nanjye ngo barahungaga nako bavaga mu Rwanda bakagenda bagatora bakagaruka mu buhungiro mu Rwanda. Abo ngabo nk'abo mwaganiriye ntababa bakubwiye bati biramutse biturambiye twasubira mu Rwanda?
Thomas, uburyo bari guhunguka cyangwa se basubira iwabo baracyafite ikintu nakwita amakenga. Kuko n'ubu ngubu tuvugana hari abo nzanye nabo baza hano i Kigali, nubwo ntabwo ndi bavuge umwirondoro kuko n'ubundi babinsabye ko ntabivuga. Urabona ko bafite abarundi babo bari mu Rwanda, bo bakagenda bakaba bajijisha bakaba bari mu Burundi kugira ngo barebe iyo bitera byerekeza. Yewe hari n'abandi bazaga bavuye gukora mu Burundi bataha mu Rwanda.
Abantu bo ku mipaka bashinzwe urujya n'uruza rw'abantu bo ku mpande zombi, bo iyo urebye ukuntu bakira abo bantu, mbese wabitunyuriramo?
Baragenda akagenda akavuga umwirondoro, akavuga ko atashye bakamwandika bisanzwe, n'ubundi ko atashye nta kindi bamukorera, agahita hafi ngo haba hari imodoka z'abantu ku giti cyabo, noneho bakaba bahita batega imodoka zisanzwe bundi bushya nk'uko bavuye mu Rwanda.
Ni ukuvuga bandika umwirondoro wabo ku ruhande rw'u Rwanda, noneho bakagenda.
Urebye uburyo baba bicaye mu biro abakira abinjira n'abasohoka, haba hari ku ruhande rw'u Burundi babicaranye umwe ari kuri mashine ye n'uwo ku Rwanda ari kuri mashine ye, ariko bari mu cyumba kimwe, buri muntu rero agenda yandikwa n'umwirondoro.
Bombi abo ngabo b'Abanyarwanda n'Abarundi bakorera leta bandika bombi icyarimwe umwirondoro w'abantu batashye?
Yego, niko bimeze.
Hanyuma umwuka muri rusange wabonye ku mupaka ni umwuka umeze gute?
Umwuka iyo urebye urasanga navuga ngo biravanze. Iyo ugiye uganira n'umwe ari mu batoye ari mu bataratoye, urabona ko baravuga barajijisha, ariko nanone ugasanga hari abavuga ko iwabo batuje nta kibazo, ariko nanone ngo guhunga ni mu mutima wa muntu, hari abagize ubwoba hari n'abataragize ubwoba, ariko bagahuriza ku kuba amatora y'ubwayo yaragenze neza mu mutekano, ntawahungabanyijwe, nicyo nicyo bahurizaho.
Mu magambo make ubwo baremera uko amatora yagenze?
Uvuze ngo barabyemera nanone?
Yego.
Wagaragaza umutekano yabayemo, ariko uvuze ngo barabyemera wabukabije, kuko hari abagiye gutora nk'uko twabigaragaje ejo banabitubwiye, bavuga ko ari ukugira ngo baramuke, kuko ngo umunota ku wundi bashobora kuzabazwa ko batatoye, ntabwo rero babyemera.
Eric Bagirubusa, urakoze cyane, uvuye ku mupaka ugeze i Kigali. Inshuti zacu rero, ubu ngubu Ijwi rya Amerika rigiye gukomeza ibiganiro nk'uko twabibasezeranije mu kanya. Muri aka kanya turabagezaho ku buryo burambuye ibijyanye n'ikiganiro cyabereye mu Nteko Ishinga Amategeko ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidele Niyongabo, Frederic Nkundikije na hanyu.